Ariko agira icyavuze ku bijyanye n'iburabuzwa ry'ibikorwa by'imwe mu migambwe harimo umugambwe iprona mu ntara ya Cibitoke eka no mu bindi bice by'igihugu. Gaston Sindimwo icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu avuga ko bimwe mu bituma haba ukutumvikana ari ubwinshi bw'imigambwe kandi itaboneka ku rubuga. Uyu mutegetsi asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe iprona akabona ko umuti ari uko mu Burundi hoba imigambwe ibiri iyindi igafutwa. Sindimwo akabona ko abarundi bose boja mu mugambwe iprona na sende DFDD inyuma y'amatora ya 2020 kugira amajwi natakare
ndavye nguvu zimeze kibuga kavuga nti hapfuma hasiba n'imuri yiburi mugambwe iprona n'umugambwe uri kubutegeze nuko abarundi bavyumva kuko hari inzira nyinshi ziriho zituma amajwi asanzara jewe niko ndabivuga gucyo mbavuga kugira ngo mpimirize abarundi kumva gutandukanya icyatsi n'ururo mu gihugu nuko haba imigambwe ibangabanganywe nuko haba imigambwe ishobora kugira ijunja n'ijambo kumwe kubona umugambwe umwe uronka amajwi menshi cyane undi ukaronka ubusa ivyo bituma ata imwe bita ikiribe politike mu gihugu.
Abajijwe nimba ivyo bitoba bije gusubiza inyuma iganwa mu matora y'imigambwe myinshi icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu avuga ko imigambwe ibiri ari myinshi. Ikindi yabajijwe nuko iprona na sende DFDD ari yabona kwirije ibikorwa iyindi migambwe iri mu gihugu.
Itwe dusanywa kandi tavyemera ko dusanywa hanyuma sende DFDD biragaragara yabisanywa none abandi baguma n'abarongo rubiriyo bashaka gutera igihugu bashaka nibaze binjiye mu mugambwe wa iprona dugire politiki turengira kisha. Iga nyinshi ihera kuri nga ihera kuri ibi hari migambwe iza kugira ngo amajwi abe imfagusa kuko reka mbere tuyashyire hamwe na hanze hanyuma ipolitiki tuyikire twese
mu mugambwe Frodebu waraniye mbere uratsinda mu matora yazanye demokarasi mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko ivyo bikozwe vyoba bije gusubiza inyuma intumbero ya demokarasi. Pierre Claver Nahimana arongoye Frodebu avuga ko amategeko yo kubahirizwa kuko atarahindurwa
naho igihugu kirimo ingorane za politiki bumvikano hagati y'abanyepolitiki bumvikana muce nta muntu yoza asubiza inyuma icyumviro cya demokarasi intumbero ya demokarasi yashinzwe yaharaniwe na nyine icyubahiro bityo ndadaye incungu ya demokarasi mu gihugu hariho amategeko agenga imigambwe gihe atarahinduka imicanyirizwa shingiro rihinduke muri icyo gihe rero dusoza kubyubahiriza.
Naho yemera ko imigambwe iri mu Burundi ari myinshi urongoye Sawanya Frodebu avuga ko bigoye ko abarundi bose bohurira mu migambwe ibiri naho Imana akemeza ko naho ukoreshwa ingufu abarundi batovyemera
ama ideoloji niyo bameshi zabikwiye ko imigambwe micyeyi icyo cyumviro nico tari cyo nibovuga ngo abantu ndabategetse kujya mu migambwe ibiri gusa ahandi bo gukunda gukundira niyo imigambwe gusa yorenga abantu babiri bavuga bati ishobora kurenga n'itanu n'iyindi ariko kuvuga ngo yose uyikoraniza mu migambwe ibiri gusa nibaza ko byogorana abarundi ntibo bikwemerera kwemera na gato nayo kugira ngo ukoreshe ingufu ubashireyo ntibo bikwemerera na gato.
Mu bushikiranganji bw'intwaro yo mu gihugu hagati inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abanyagihugu bemeza ko imigambwe yemewe ingana na 34 mu gihe yari 43 imwe yagiye hamwe iyindi nayo yemeje ko iba yarahagarika ibikorwa mu gihe yari yahagaritswe n'ubushikiranganji bw'intwaro mu gihugu hagati kiretse iyo hari n'umugambwe FNL amizero y'abarundi urongowe n'icegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka umushingamateka Gatogwasa yatowe nk'uwigenga washikanye ibisabwa mu bushikiranganji bubijejwe kugira wemeregwe ubu ukaba urindiriye inyishu uzohabwa n'ubwo bushikiranganji. I Bujumbura, Raymond Nzimana, Ijwi rya Amerika.